24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Muratium Varadis Virgin America, Ivuji Washington DC, Muchirundi Nichin Rwanda. Radio Ijwi rya Amerika mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali na FM 93 n'ibice bitatu Karongi. Mwiriwe nshuti turi kumwe. Mu Burundi President Evariste Ndayishimiye yatangije ibikorwa byo kwigisha abaturage gukunda igihugu n'ibirebana n'amatora.
Inzego z'igihugu zizohagarara ntaho zihengamiye na cyane cyane mu bijyanye no kwiyamamaza. Abitoza bose n'imigambwe yose bazofatwa kumwe na cyane cyane mu bijyanye no gushobora kugira ijambo mu bimenyesha makuru.
Uyu muhango wabereye Igitega, umurwa mukuru wa politiki. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatanze inyongera y'inkunga y'amadolari miliyoni 25 yo gufasha impunzi muri Uganda. Naho abaturage barenga miliyoni 50 bugarijwe n'inzara muri Afurika yo hagati n'iy'uburengerazuba. Aya makuru n'ayandi yose twabateguriye ni mukanya. Ikaze, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Amakuru yacu tuyahere kuyavugwa hirya no hino ku isi. Muri Sudani, imfashanyo z'ibanze zifite intambamye nyinshi zo kugera ku baturage bari mu kaga kubera intambara. OMS, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima, ivuga ko ibibazo bishobora kurushaho kuba insobe mu mezi ari imbere. Eugenia Mukankusi aratubwira ibindi kuri inkuru.
Intambara yatangiye muri Sudani ku itariki ya 15 y'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 2023 hagati y'ingabo za Sudani n'umutwe utwara gisirikare wa Rapid Support Forces RSF. Yashenye ibikorwa remezo by'igihugu bituma haba kuburira ku bijyanye n'amapfa, kandi miliyoni z'abantu bavuye mu byabo imbere mu gihugu, abandi bajya hanze yacyo. Abasivili 1000 barishwe, nubwo imibare yatanzwe ntawe uzi neza ukuri kwayo, kandi impande zombi zikaba zaragiye zishinjana ibyaha by'urugomo. Christian Dendmeyer, umuyobozi wa OMS, yagize ati: igihe kirimo gushira, imirwano idahagaritswe ku mfashanyo y'ubutabazi bashe kugemurwa, ibibazo bya Sudani bizakara mu mezi ari imbere kandi bishobora kuzagira ingaruka ku karere kose. Dendmeyer yakomeje agira ati: icyo turimo kubona ubu ni ikijojoba mu nyanja, kandi ibintu bishobora kuzarushaho kuba nabi. Uyu muyobozi yavuze ko miliyoni 15 z'abantu bakeneye gufashwa mu by'ubuvuzi byihutirwa, kandi ko indwara nka korera, malaria na dengue zarimo gukwirakwira. Yavuze ko ibikoresho byo mu buvuzi mu gihugu bigereranywa ku gipimo cya 25% by'ibikenewe, kandi ko hagati ya 70% na 80% by'ibigo by'ubuzima muri Sudani bidakora biturutse ku bushyamirane.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatanze inkunga y'inyongera y'amadolari miliyoni 25 yo gufasha impunzi muri Uganda. Nkuko tubikesha itangazo rya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika, igice kimwe kingana n'amadolari miliyoni 14 azajya muri HCR, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi. Andi miliyoni 11 azashyikirizwa PAM, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa. Bisobanuye ko mu gihe cy'amezi 6 kuva uyu mwaka w'ingengo y'imari w'ibihumbi 2023 utangiye, ni ukuvuga kuva ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 10 gushize kugeza ubu, imfashanyo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mpunzi ziri muri Uganda igeze ku madolari miliyoni 178. Iyi nkunga y'inyongera ya miliyoni 25 rero izagoboka abantu barenga miliyoni 1,600,000 mu bikenerwa bya buri munsi birimo ubuvuzi, amashuri, ibiribwa n'imishinga ibyara inyungu. Azagera kandi ku buryo butandukanye no ku baturage basanzwe ba Uganda muri rusange. Radio Ijwi rya Amerika muri Afurika yo hagati no mu karere ka Afurika yo mu burengerazuba, abantu hafi miliyoni 55 bugarijwe n'inzara. Eugenie Mukankusi aratubwira impamvu zabyo.
Ibiciro byatumbagiye byatumye haba ibibazo by'ibiribwa mu burengerazuba no muri Afurika yo hagati, aho abantu hafi miliyoni 55 batazabasha kwigaburira mu mezi ari imbere. byavuzwe kuri wa gatanu n'ibigo bitanga imfashanyo by'umuryango w'abibumbye. Umubare w'abantu bahura n'ibibazo by'inzara mu bihe by'imvura hagati mu kwezi kwa gatandatu n'ukwa munani wikubye inshure nye kuri iyi myaka itanu ishize. Babivuze bagaragaza ibibazo by'ubukungu n'iby'umusaruro nka bimwe mu bikomeye byatumye haba ibibazo by'ibiribwa hejuru y'ubushyamirane bugenda bugaruka mu karere. Ibihugu byugarijwe cyane kurusha ibindi ni Nigeri, Ghana, Sierra Leone na Mali, aho abantu babarirwa mu bihumbi 2600 mu turere tw'amajyaruguru bashobora kuzagira ibibazo bikomeye by'inzara, nk'uko ishami rya ONU ryita ku biribwa PAM, ikigega cyita ku bana UNICEF n'ishami ryita ku buhinzi n'ubworozi FAO byabivuze mu itangazo bihuriyeho. Margot van der Velden, umusimbura w'umuyobozi wa PAM mu burasirazuba bw'Afurika, yagize ati: igihe ni iki, dukeneye abafatanyabikorwa bacu bose ko bahaguruka bakabuza ibintu kugeraho bitagifite igaruriro. Ibyo bigo byavuze ko kubera igabanuka ry'ibiribwa, indwara zituruka ku mirire mibi ziri ku rwego rwo hejuru ku buryo buhangayikishije. Ayo mashami ya ONU agereranya ko abana miliyoni 16 n'ibihumbi 700 bari munsi y'imyaka 5 y'amavuko bafite ibibazo by'imirire mibi mu mpande zose z'uburengerazuba no hagati muri Afurika.
Eugenie Mukankusi, turacyari kumwe, tujyane muri Mali, aho ministri w'intebe Kokala Maiga yatangaje ko amatora azaba gusa igihe umutekano uzaba wagarutse 100% mu gihugu.
Uyu muministri washyizweho n'agatsiko ka gisirikare kayoboye Mali yavuze ko izakoresha amatora gusa mu rwego rwo gusubiza ubutegetsi mu biganza by'abasivile igihe umutekano uzaba usesuye. Iki gihugu cyo mu burengerazuba bwa Afurika cyayobowe n'abasirikare bafashe ubutegetsi muri za coup d'etat mu 2020 no mu 2021, kandi ibibazo by'umutekano muke byarushijeho kwiyongera bikajijwe n'abajihadiste bafite intwaro n'imitwe yabitandukanyije. Mu mugoroba w'ejo kwa kane, ministri w'intebe Chogel Kokala Maiga yaragize ati: intambwe yo kugarura umutekano igomba kugera ku rwego rwo hejuru, aho utazasubira inyuma, aho umutekano uzaba uhagije ku buryo amatora yategurwa. Aha yirinze gutanga itariki, ni mu ijambo yari yatambukije kuri televiziyo ya leta no ku mbuga nkoranyambaga. Maiga yavuze ko abari imbere mu gihugu bahamagarira ko amatora akorwa vuba uko byashoboka, babikoraga mu nyungu z'uwo yise umwanzi wa Mali kandi yamaganye icyo yise demokarasi idashishoza. Ministri w'intebe nashatse gusobanura impamvu agatsiko ka gisirikare kari ku butegetsi kwa gatatu kahagaritse ibikorwa by'amashyaka ya politiki. Iki kandi nicyo gikorwa giheruka cyo kwibasira abivumbuye ku butegetsi. Uyu muyobozi yavuze ko igihugu cyongeye kugenzura ubutaka bwacyo bwose kuva gihagaritse ubufatanye n'igihugu cy'Ubufaransa cyakoronije Mali n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi mu 2022 mbere yo kugerageza kwiyegereza Uburusiya.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, mudukurikire kuri FM 93 n'ibice bitatu ikarongi mu burengerazuba bw'u Rwanda, kuri internet wa3@, radio yacu voa@.com, no kuri YouTube na Facebook VOA Radio yacu. Noneho amakuru y'ibiyaga bigari. Mu Rwanda, urukiko rwisumbuye rwa Huye mu majyepfo y'igihugu rwakatiye Madame Beatrice Munyenyezi igihano cyo gufungwa burundu. Rwamuhamije ibyaha bine birimo ibya genocide. Umunyamakuru Eric Bagirubusa yakurikiranye iburanisha.
Umucamanza yavuze ko Madame Beatrice Munyenyezi ubwe yagize uruhare rutaziguye mu bwicanyi bwibasiye bamwe mu bantu bo mu bwoko bw'abatutsi mu mujyi wa Butare mu gihe cya genocide. Uretse icyaha cyo gutegura genocide, ibindi byose urukiko rwisumbuye rwa Huye rwanzuye ko bihama Madamu Munyenyezi. Urukiko ruvuga ko ibyo yireguza nta shingiro bifite. Ku isonga, urukiko rwamuhamije icyaha cyo kwica ruvuga ko yatanze imbunda ntoyo mu bwoko bwa masotera yishe umubikira. Abatangabuhamya bagaragaje ko uwo mubikira yatwawe mu modoka ya nyirabukwe wa Munyenyezi ariwe Pauline Nyiramasuhuko. Abasirikare bamaze kumusambanya ku mabwiriza yatanzwe na Munyenyezi nyuma baza kumwica. Urukiko kandi rwahamije Munyenyezi icyaha cyo gushishikariza abandi gukora genocide. Umucamanza yanahamije uyu mugore ibyaha byo gusambanya abagore n'abakobwa ku gahato nk'icyaha kibasiye inyokomuntu mu 1994 n'ubufatanyacyaha mu cyaha cya genocide. Urukiko rwavuze ko Munyenyezi yatanze amabwiriza yo kwica abandi batutsi kuri za bariyeri mu mujyi wa Butare, cyane cyane ahari kuri hoteli ihuriro yo kwa Nyirabukwe Pauline na Nyiramasuhuko. Urukiko rwavuze ko ibyaha Munyenyezi yakoze bigize impurirane mbonezamugambi bihita rumukatira igihano gisumba ibindi kuremera cyo gufungwa burundu. Umucamanza ukuriye inteko iburanisha yavuze ko umwe mu bacamanza batatu atemeranije na bagenzi be babiri ku cyemezo urukiko rwafashe cyo kumufunga burundu. Yavuze ko ibisobanuro birambuye bishimangira impamvu uwo mucamanza atemeranije na bagenzi be impande ziburana zizabisanga mu myanzuro y'urubanza. Munyenyezi yakunze kwiregura avuga ko mu gihe cya Jenoside yari atwite impanga ebyiri ndetse yari anafite umwana muto w'uruhinja ku buryo bitashobokaga ko yari bujye mu bikorwa bya Jenoside. Urukiko rwavuze ko kuba yari atwite no kuba yari afite umwana muto bitamubuzaga gutanga amabwiriza yo kwica abantu kandi ko nta gihamya cya muganga kigaragaza ko yari arwaye cyangwa se adafite imbaraga avuga. Abamushinje bemeza ko bamuzi yiga muri kaminuza y'u Rwanda mu mujyi wa Butare wakabihakana akavuga ko Jenoside yabaye yiga mu ishuri ryisumbuye ryigenga rya Sefotec ryo mu mujyi wa Butare kwitaba. Umucamanza akanzura ko ikirebwa atari amashuri Munyenyezi yize avuga ko urukiko rwarebye ibikorwa bigize ibyaha yakoze. Impande zombi ziburana zari mu cyumba cy'urukiko. Abanyamategeko bunganira uregwa Brice Bikotwa na Felicien Gashema batangaje ko bazajurira icyemezo cy'urukiko rwisumbuye rwa Huye. Madamu Beatrice Munyenyezi w'imyaka 54 y'amavuko ni umunyarwanda kazuvuka mu majyaruguru y'u Rwanda mu cyahoze ari prefegitura ya Byumba ubu ni mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Rushaki. Ni umukazana wa Paul na Nyiramasuhuko wari ministre w'umuryango kuri guverinoma y'abatabazi. Uyu yakatiwe imyaka 47 n'urukiko rwa Arusha nyuma yo kumuhamya ibyaha bya Jenoside. Umugabo wa Munyenyezi ariwe Arsene Shalom ntaho bari nawe yakatiwe gufunga imyaka 25 ku byaha bya Jenoside. Mu kwezi kwa gatanu mu mwaka washize 2021 nibwo igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyirukanye Munyenyezi ku butaka bwacyo. Ni nyuma yo gusanga yaratanze amakuru atari ukuri ku nzego zishinzwe abinjira n'abasohoka muri Amerika. Ibyaha aregwa byose arabihakana akavuga ko abimushinja batamuzi. Munyenyezi avuga ko azira kuba ari umukazana wa Nyiramasuhuko. Uruhande rwatsinzwe muri uru rubanza ruracyafite iminsi 30 yo kujurira icyemezo cy'urukiko. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Tuve mu Rwanda tujye mu Burundi. Komisiyo y'igihugu yigenga ishinzwe amatora CENI yatangije ku mugaragaro inyigisho zo gukunda igihugu n'izijyanye n'amatora ateganijwe mu mwaka utaha w'2025 no mu mwaka w'2027. Desire Hatungimana yabikurikiranye.
Ibyo bikorwa byabere ku kibuga cy'umupira w'amaguru Ingoma byitabiriwe n'abategetsi b'Uburundi guhera ku mukuru w'igihugu, abashinga amateka, umuhuza w'Abarundi, abashikiranganji, baburamatari na bamusanteri b'igihugu cyose, abarongoye imigambwe yemewe mu Burundi, abagize inzego z'umutekano, abaseruka ibihugu byabo n'ugwaruka, abanyagihugu ku giti cyabo ntibatumiwe. Prosper Ntagwamiye arongoye umugwi w'igihugu wigengujejwe amatora CENI yamenyeshe ko bari ku kivi kandi ko ibikorwa bigenda neza. Yemereye umukuru w'igihugu yamushinze ayo mabanga kome nabo basangiye akazi biteguye gukorera hamwe kandi bafatanye mu nda mu ntumbero yo gutegura amatora atagira akanenge.
Twaremanze ko tuzotunganya amatora ataho duhengamiye. N'ubu turasubiye kuvyemerera Abarundi bose na cane cane abariko baritegura kuzoja mu higanwa kumugwi CENI uzotunganiriza bose atakuraba munzi, ataka mwana wa mama, ata mwana n'ikinono.
Mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yashimiye abagize CENI aho bagejeje igikorwa. Perezida Ndayishimiye yaciye ahamagarira Abarundi kuzitabira amatora mwaka 2025 umutima uri hamwe.
Inzego z'igihugu zizohagarara ataho zirengamiye na cyane cyane mu bijyanye no kwiyamamaza. Abitoza bose n'imigambwe yose bazofatwa kumwe na cyane cyane mu bijyanye no gushobora kugira ijambo mu bimenyesha makuru. Umwenegihugu wese yifuza kuzohiranwa kandi aberekuriwe n'amategeko azoba afise uburenganzira bwo gushobora kwiyandikisha mu bitoza kandi azokwiyamamaza mu mitegenzo.
Kefani Bizi arongoye umugambwe Kodebu yari yitabira ivyo biganiro arashima ico gikorwa ca CENI amenyesha ariko ko atacizere ko agiye kuba amatora meza.
Ivyo kandi bibaye mu gihe haraye hemejwe itegeko rigenga amatora abatari bakemanye politike twavuze yuko ari itegeko rikumira. Iyo rero umuntu amaze kuba ari imbere
y'ibintu nk'ivyo biza bisubizwa demokarasi nawe araheza akitunganya akaraba ingene yozibira ivyo bintu byose bigomba guhagarika demokarasi iba mu mwitegenzo.
Kuri bamwe mu gwaruka bahungiye mu Rwanda aho umukuru w'igihugu abizeza amatora meza nabo nta cizere namba bafise, uwo numwe muri ugo gwaruka yahunze mu mwaka 2015 afise imyaka 28
gihera mande biheze hari citwa amatora ariko bivuze kuri n'amatora yo ya demokarasi aheruka kuba mu Burundi aheruka kuba mu 2015 amatora yaraheze barazi ngene bayiteguye ibiharuro barazi ngene bazobyandika rero bareka kubesha abanyagihugu ahubwo abanyagihugu bareka no kubarusha bagaraje gutora kubwanje bo programme ati turabandanije kuko turazi bizovamo nibijya nyine bimaze imyaka bivamo ntabwo ameye ari umuvugizi wa leta ivyo baravuga turabizi ni yo uvuga iki gishasha yo hava ari aba umuntu aje hagati impande zibiri gute
mu gihe muri kahise ku Burundi iyo himirije amatora haduka ibihuha byinshi n'inyigisho zishanisha mu Barundi. President Ndayishimiye aragabisha bo bose bafise imigambi nk'iyo mibi
iyo hageze amatora ari amajamba abantu batangura kuzana bagatangura kwitana amazina y'ibikoko bamenye yuko uwita umuntu igikoko bihanwa n'amategeko hari habanza na majambo abantu bavuga bati wagereranywa n'iki wagereranywa n'iki ibyo ntibatezwe bato abantu bariko barazana ibihuha ngo barukoti bagashinge ngo gukura amenyo ibyo byose ababigira ndamanye n'abagabisha.
Ayo matora y'umwaka 2025 n'ay'abashinga amateka bakenguza amateka abahanuzi b'amakomine be n'abarongoye imitumba. Inyuma y'ayo matora y'umwaka 2025 hazoca hakurikira amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka 2027. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika.
Mu Burundi kandi imvura nyinshi yateye imyuzure mu minsi ishize ihitana abantu batatu mu mujyi wa Bujumbura no mu nkengero zawo. Amazu arenga 300 yarasenyutse, abaturage ntibafite aho gukinga umusaya. Ni inkuru tubaza Pierre Claver niyo nkuru.
Kuri uyu wa kane aho mu Gatumba ku Rubibe Uburundi buhana na Congo amarira yari yose. Uruzi rusize rw'isuka mu kiyaga cha Tanganyika rwaruzuye kubera imvura yaguye muri Congo hamwe no mu Rwanda bigahurirana n'amazi yavuye mu nzuzi nka Muhana Ntangwa zica mu gisagara cha Bujumbura. Amazi ya rusize yisutse mu mazu cyane cyane aho bita mu Kigaramango ku Mushasha kuri poto ya 27 n'ahandi. Amazu menshi yarabomotse abantu babiri basi ga ubuzima abandi batano baraburigwa irengero harimo abana nkuko abajeje intwaro n'abanyagihugu aho mu Gatumba babivuga. Muri kino gihe abenshi begeranirijwe ayitwa kuri poto ya 27. Abajeje intwaro bavuga ko amazu arenga 300 ariyo amaze guharugwa ko yabomotse mu Gatumba no mu gisagara cha Bujumbura muri quartier ya Kibenga. Aho hose abasigaye mu Kangaratete bafise ubwoba kw'ingwara zituruka kwisukurike zishobora kubafata bagatakambira ishirame kuraruje kubaronsa amazi meza yo kunywa no kububakira amazu.
Zatubona ikifundura cyo kicakira dutera gose kiratwubikiranya yabaye imana yo kugira turokoke dusohoke tuve muri ayo mazu. Abana bamwe baratwawe haruwo basamye ari mu ntebe hari n'uwarayatembye gose twamumutse n'umubyimba ubu turaha turi mu kagende gete ntitugira udukira nayo tumira ntitugire ishenge na rugero abafisi yo baje ariko bari mukana yo twe twabuze yo tujya niyo tumva aha twituniye ngahanye n'ukunyene atako turi bubigenze.
Ikindi giye witwa chakabiri nuko boraba bagafasha abantu nyene babuze ibyabo atabo bafite begamiye.
Burumatare w'intara ya Bujumbura Rural Desire Sengiyumva yagendeye abahuye n'izo ngorane mu Gatumba amenyesha ko abantu bose baba hano yateye makenga bagiye kwimugwa mu kiringo kitarenze indwi zibiri. Uwo mutegetsi yatangaje ko abazokubakigwa ahandi amazu arabari bahafise amazu yabo bwite. Mu ijoro rishira wa gatatu kandi mu misozi hana migisagara cha Bujumbura imvura nyinshi yahaguye yatumye inzuzi nka Kanyosha Muhana Ntahangwa zica hagati mu gisagara cha Bujumbura zuzura. Yamara Kanyosha nibwo gwataye inzira maze amazi girara mu mazu cyane cyane yegere kiyaga cha Tanganyika muri karitsiye ya Kibenga mu bumanuko bw'igisagara cha Bujumbura kuva mu mutwenzo kuri uyu wa gatatu. Abantu batari bake baganiriye n'ijwi ry'Amerika kuri uyu wa kane ntibagiraho bakika umusaya.
Nuko ubanza bakatuzibira urwo ruzi amazi agapunguka kubera ko amazi agumashika mu mpangu umva ni ibintu birebire kandi bibabaje.
twasaba leta ko yo raba ingene yo dushigikira abantu bato bato turi hano nitugira ico twifuka nitugira ico twambara nitugira nico duteka nitugira nico dufungura aha byose byaraye bigiye uko nyene
kubera ngareho n'umwana twabuze w'uruyo yatwara nubu ntituramenye kiziga ciwirengero giwe so kuvuga ngo ni wenyine hariho nabandi abepfo batwawe nyine abana batazi barenge kubera mu bintu byose byari ngaha mu bantu bose twaba ngaha nta muntu yigeze asohora n'ikintu na kimwe
umuyobozi w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Yatungimana yagendeye abo banyagihugu mu Kibenga yafashe ingingo kuruzi Kanyosha rugiye kwagugwa kugira ngo amazi ntasubire kwihinkumbi n'ijya mbere iyo ngingo ifatwa
na nicyo gituma tudusaba abenegihugu uno munsi kubaye amasaha umwe wese ubishoboye agerageze ave ngaha akinjure kugira ngo abahinga bo muri Obuha na Croix Rouge bagerageze gukora ibyo bagenjwe
igice cya Gatumba ndetse n'amakarotiye yegereye ikiyaga cya Tanganyika ntasiba kurengegwa n'amazi y'icyo kiyaga ndetse hari n'amazu yahebwe kubera bene yo badashobora kuyabamwo umuhinga mu byereke bidukikije akaba n'umwigisha muri za kaminuza Bernard Sindayihebura ahamagarira leta kubaka icyo yita urubumbiro rutegera amazi ya Tanganyika na Rusizi
sigaye masantimetero 16 kugira ngo iporo ya Bujumbura ije mu mazi hose kugira idigi no kuvuga mu kirundo no bakwa rubumbiro kwihutirwa cyane nuko aho hantu hegereye mu burengero bogerageza bakahubaka bakahaduza cyane kandi nuko birihuta nasaba rero yuko cyane cyane guverinoma y'u Burundi yokoranye bagira neza bariho mu yandi maproje y'unga Senegal nzi aya maproje barafise ikintu bita for diligence n'amafaranga ashobora gufasha iyo habaye ibiza bitandukanye
raporo y'ikigo cy'igihugu cyo gukinga impanuka zitegwa n'ibiza yerekana ko imyuzurire ituruka ku kiyaga cya Tanganyika n'uruzi Rusizi imaze guhitana abantu benshi abarenga 100,000 bakaba barataye zabo mu myaka 5 iheze Pye Clave ni nkuru ku bwijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika uru wa mbere uri gitego.
Tukivuga ku ngaruka z'imyuzure, abagira neza batangiye kugoboka abo yajahaje mu Kibenga mu mujyi wa Bujumbura, abahatuye bavuga ko batakomeza kuhaba. Mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana yavuganye na Salvatore Nshuti utuye mu Kibenga.
Aha mu Kibenga ibintu byifashe nabi cyane ku cerekeye amazi. Ku cerekeye Tanganyika ibintu byifashe nabi cyane kuko rufise umuvuduko kudasanzwe. Uravye murendero ariko n'umurendo uteye ubwoba cyane. Nko mu gice gihera umuse y'ingoro ya Sembede twarononye ibintu byinshi cyane, abantu barahunze bajyanye mu ijoro baza bumva amazi yinjiye mu mazu. Urumva rero ntiborohewe na gatoya. Barutse ukaza nkaho urakabare ko kwa Kristavu ugaco uza munsi y'ahantu hahora kibira c'imisuna roze gwaraduze naho nyine gwaraduze cane ari amazu yamaze kurengegwa. Kaza mu mazu yari yubatswe na Globo abantu bakagenda bagura nayo nyene harimo yamaze kurengegwa abantu baramaze kuyahunga barimutse aho uruzi nokora ko guba gwaraduze nko gushika ku metero 150 gwazirenze uburi nko mu 200 ugakikama ugiye nko mu isoko ya Kinindo nyene gwaraduze cane nk'imetero hoho guzoba zirenga n'200 gatoya abantu bafise ubwoba n'aba amazi atarashikira urumva bafise ubwoba cane.
Abo baturage bo mu Kibenga ubu tuvugana bavanywe mu mazu barihe barafashwa gute? Hari abagira neza babagoboka?
Uno munsi nk'isaha zitatu z'igitondo nabonye umurongo w'imodoka z'abagira neza bagenda kuraba baho basembereye amahera haruguru. Hari abagiye gupanga, hari abatararonga iyo bapanga. Bibaza rero ko abo bari baje kuraba ingene bofasha abantu kuko bavuyeyo bagumye batabaza ko leta yobagarukirako, kandi urumva leta niyo iza ubwa mbere. Nibyo by'amashirahamwe biza mu nyuma, mugabo leta niyo ifata iya mbere kugira igoboka abanyagihugu bayo. Mugabo ni uko tubibona leta ntisinziriye na gatoya, nayo nyine iriko irita ku giti no kumabuye kugira ngo abo bantu bagarukigweko. Ivyo turabibona ntawo bideha, leta ntisinziriye.
none uretse ayo mazu yagezemo namazi yakangirika hari bihingwa hari mirima byigereye Tanganyika nabyo byasenywe niyo myuzure
oya iki gice cha zone Kinindo ayo noze kibenga Kinindo nta bintu z'ibihingwa byari bihari cyane kuko abantu bari barubatse cyane cocu barasatira Tanganyika cyane nk'uko umushinga ndara mbonera nabivuga bari barasatiriye cyane nta bintu by'ibihingwa byari bikihari
none se abo bahasatiriye bari hafite amazu bahafite ibibanza ubu none bwo Tanganyika yabifashe bazabyisubiza bate
kubyisubiza biragoye kuko urumva ko Tanganyika ni Tanganyika no yita umugabo yiganza kuko icyahishize nta ukurayo biragoye ibyo kubishubiza biragoye n'umugabo atavuguruzwa
none se niba uvuga yuko umugabo muturanye ari umugabo utavuguruzwa muzakomeza kuhatura muhangane bizagenda gute
aya nta muntu n'umwe yobesha ngo azava bahangana ushikiwe wese arataramuka akagenda
ariko se ntacyakurwa kugira ngo bubake ingomero namwe baturage mushyira kanyu muzana amabuye murebe ukuntu uwo mugabo mwamutsimbura mukamubuza kujya abinjirira igihashakiye
ibyo bintu rero nk'umuntu yagiye akurikirana iby'amazi ibyo ntibibaho ntibishoboka hari abantu bagerageje kurunda imicanga baragira gute mugabo ruje ahubwo ruca ruronka inguvu rushikiriye ya micanga ugaca ruronka n'inguvu ahubwo zo gukwica gukubita cyane kugira ruduge ubundi uruzi uruhaye amabuye ukaraho umucanga uba uruhaye inguvu no mu giswahili barawuciye ngo nguvu za maji ni mawe karukurusa nta kintu na kimwe wukora ngo kibuze uruzi kuduga gatoya ngarutse washaka nko kuri Poro impande ya Poro leta yari kiragerageza ikarunda amabuye ikagira gute mugabo byose ruraduga rugacamo ukirenganira
ubu rero mwiteguye kuhimuka mukareka Tanganyika ikabibarushije ingufu mukareba handi mujya kuba mutageramiwe n'urwo ruzi
neza cyane no kubisa kuko nta nakubare ko ari umugabo atavuguruzwa
Salvatore Inshuti utuye mu Kibenga ndagushimye cyane kubwa kakanyuhaye ijwi rya Amerika
ndabashimiye namwe mumenyesha makuru shimi Imana Venice
Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti muduteze amatwi aha niho aya makuru ashoreje ndabashimira ko mwahisemo nyine ijwi rya Amerika ndabizi ko muri ba mudatenguha maze rero mugire amahoro n'amahirwe murakarama